bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jividiane na Hazo Ndongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Aha abantu bari baravyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke icyo kibanza kuwo bayitabye Imana aho yoshinguranwa iteka.
Umurefugee yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzaje dushingura bene wacu bagize ingorane.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda bavuga ko bafise ikibazo caho bashingura babo bitavye Imana. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatomwe hagufi ya maradiyo yanyu hagataho ishami rya ONU gita impunzi RCR ku isi riragabisha yuko ryabuze amahera yo gufasha impunzi z'abarundi aho zahungiye mu ikambi zitandukanye navyo nyene ni mu kanyisasi. Ariko mbanze ndabwire muri make ko umugwi w'abaganga bishamwe mpuzamakungu bitaha amagara y'abantu ku isi OMS kuno wa gatatu hariho washika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'umugera wa Ebola ni nyuma yaho OMS itangarije ku munsi wa kabiri ko abagera kuri 17 bo mu karere ka Bikoro ni mu ntara ya Equateur bamaze guhitanwa n'ico kiza. Amakuru ataremezwa neza atangazwa n'ikinyamakuru Net Presse gikora mu gihugu cy'u Burundi havuga ko mu buraruko bushira burengerazuba bw'ico gihugu hari umuntu umwe hafise ibimenyetso vy'iyo ndwara. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yaraye agabishije Irani ko hazoba ingaruka zikomeye mu gihe ico gihugu cohirahira kigahingura ibigwanisho vya nucléaire inyuma yaho Amerika ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu y'umwaka w'2015 yaragamije kubuza Irani gukora ivyo birwanisho nayo igatezurirwa mu bihano by'ubutunzi yafatiwe. Mu kiganiro yatangiye ku biro vyiwe White House, Trump yavuze ko Amerika ishobora gusubizaho ibihano mu by'ubutunzi kugira ngo igondoze Irani ni higaruke mu biganiro bishasha ku vya nucléaire ku bikorwa vya gisirikare ico gihugu kirimwo muri Syria, Yemen n'ahandi mu burasirazuba bwo hagati. Trump avuze ivyo mu gihe ibindi bihugu bitanu vyasinye ayo masezerano harimo nk'Ubudagi, Ubwongereza, Ufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa byo vyemeza ko bizobandanya biyashigikiye kandi ko bitari vyipfuza ko na Amerika ivanamwe akarenge. Abategetsi ba Somalia bavuga ko umwiyahuzi yiboheye ko bombe yisha abashika 14 hakomeretsa abagera kuri 15 mu isoko yo mu ntara ya Lawa Shabel ku birometero bishika 90 mu manuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Mogadishu ejo kwa gatatu. Icegera ca buramatari w'iyo ntara ajeje ibibazo by'umutekano Abdifita Haji Abdul yavuze ko uwo mwiyahuzi yateye ku isoko ryitwa Kat ni mu gisagara ca Wanai mu masaha 10 z'umuhingamo masaha mu karere k'u Burundi n'u Rwanda. Ico gisagara catewemo iyo bombe kirimo ikambi ya gisirikare ya Bale Dogle kandi kirimo abasirikare karuhariwe ba Somalia hamwe n'Abanyamerika babamenyereza n'abahanuzi babo kugira ngo bashobore guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bimaze igihe bivugwa mu gihugu ca Somalia. Radio ya Amerika mwahora mwumva ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu muza murayumva ku mirongo ya shortwave ku bihinga bwa none turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu. Mukurindira ko ibihano ino radio mukunda yafatiwe n'urwego rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC bivanwaho. Murabandanya rero mudukurikira kuri iyo mirongo itandukanye ariko mu Rwanda no muri Kongo turacari kuri FM mu Rwanda ni 104 n'ibice 3. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni canyu.
Nongere ngire mwiriwe ni kaze bakunzi bijuru rya Amerika ishamwe mpuzamakungu gitaho impunzi RCR litera kamuko rikeneye byihuta imfashanyo zo kwitaho impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo mu cegeranyo cyaryo RCR ryatangaje ko kumahera akenewe no mwaka rimaze kuronka ibice bitandatu gusa kwijana nayo ku buryo bwari bukenewe mu mwaka uheze wa 2017 habonetse ibice 21% kwijana gusa rekumenyesha makuru bijuru rya Amerika kuri Arusha Pierre Claver Niyonkuru yacishije amaso kuri ico cegeranyo atubwire ibindi birimo.
Ishamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ya CR ryatangaje ko atagikozwe vuba ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shiramwe rivuga ko uburyo bwo gufasha izo mpunzi bushobora kubura umwanya uwo ari wo wose. Mucegeranyo ryashize ahabona rivuga ko ubu hakenewe byihuta imiliyoni 391 y'amadolari ya Amerika kugira ngo rishobore kwitaho ku rugero rushimishije impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo byose. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 403,000. Ico gisata ca ONU kimenyesha ko gushika ubu kimaze kuronka uburyo butaringa ibice bitandatu kwijana vya yakenewe mu mwaka uheze naho w'2017 HCR rivuga ko ryashoboye kuronka ibice 21% gusa vya yarakenewe. HCR rivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe mu makambi y'impunzi atandukanye kububakira amazu byarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi mu mashuri make no kwitaho rero amagara y'impunzi bicumbagira. Iryo shyirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri icyo gisata cyo kwitaho impunzi z'abarundi zahungiye cyane cyane mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Icyo cegeranyo kivuga ko hamwe ubwo buryo bubonetse bwofasha n'impunzi zatatanye n'imiryango yazo kwegerana kubigisha imyuga mito mito ituma bibeshaho kuvura bakubaguwe abakorewe amabi atandukanye n'abafashwe ku nguvu. Ubwo buryo bwofasha kandi kwitaho neza abakenyezi bibarukira mu makambi y'impunzi kwitaho amagara y'abana no guha impunzi amazi meza. Iryo shyirahamwe rivuga ko ribabazwa n'abana bigira munsi y'ibiti mu makambi ari muri Tanzania kubera kubura ibirasi n'intebe hamwe n'ibindi bikoresho by'ishure. Rikavuga ko ubwo buryo bubonetse ico kiri mu bibazo byihutigwa. Iryo shami ryatangaje ko ubwo buryo burondegwa ari ubwo kwitaho impunzi ziri mu bihugu nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda, Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afurika y'Epfo. Iryo shyirahamwe rivuga ko rishima utwigoro twa Leta y'u Burundi two kwakira impunzi zitahutse kuko zibyishakiye. Rivuga ko gushika mu mpera z'umwaka uheze w'2017 abarenga 61% bahungutse kandi ko n'ubu hari abaguma batahuka. Abenshi bava muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Yamara naho biri uko HCR yemeza ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Ni naho HCR ifatira mu kuvuga ko hataragera ko rihimirize impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha rimworohereza. Iryo shyirahamwe risaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo byitura isaba ubuhungiro. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye cyane gose kuri iyo nkuru. Mu gihe rero mwumvise RCR iraje ishinga n'amafaranga yo gufasha impunzi z'abarundi zahungiye mu makambi atandukanye. Abarundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bararaje ishinga cyane gose no kuronka aho bashingura babo bitaba Imana. Reka ibindi kuri iyo nkuru tubaze umenyesha amakuru wacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Vidaste Ngabo.
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Umurongwe iri mu birometero bigera kuri 50 no mu majyepfo y'inkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zibangamiwe n'ikibazo cyo kutagirira imbi byo gushinguramo abantu babo babitabye Imana. Ndagumije Moyize, umwe mu mpunzi zituye y'Umurongwe, avuga yuko iyo bapfushije umuntu bakajya kumushingura mu irimbi ry'abakongomani riri risebere, abaturage babasaba amafaranga angana n'idolari 100 kugira ngo babone uburyo bashingura umuntu bawitabye Imana.
Ikibazo dufise ni ikinye twegwe nk'abarefije twaje tumaze amezi abiri ngaha gira kwire turi ngaha ariko dufise ikibazo cy'akaburi aho dufuhambwa mu bisanzu n'ukuvuga rero twebwe twaragiye hapfuye umutama ngaha niwe yatanguriye mbere gupfa ngaha abarefiji niko batubwiye tugenda batubwira ati genda mwimbe ahantu dushobora kumuhamba mu kaburi kare hantu bita isebere kuva ngaha n'ibirometero nka bitatu turagenda badutwaye n'umuduga turagenda turimba tugejeje hagati baca batubwira ababemba ati naho mwimze iyaka kaburi ntimushobora guhamba ahantu turababwira ati twebwe twarungitswe n'abantu bari bakuru ariko nimutureke twebwe umuntu tumuhambe gusa hama ibindi tuzobikurikira hanyuma uwo muntu niyo dupfira nabi ntatuborere ku majambo make turimba burira mbere bwarije twebwe uwo munsi twaratashe ariko bagiye kumuhamba mu gitondo niho bashe baza kumufuba mu majambo make akaburi n'akaraboneka kuko hirya y'ejo hapfuye umusungusungu ngaha musungusungu apfuye naho ne bahagira cya kibazo twagira baje hari isebere kwimba kaburi baciye babirukana bobo hari naho ne kumugoroba baciye babirukana bamubwira ati mutazanye $100 nta murefije azohambwa mu bantuze mu babembe ngaha nibabarondera kaburi hari yakiwayo
izi mpunzi kandi zivuga yuko kubera zitarahabwa ikibanza cyo gushinguramo abantu baba bapfuye bituma bahamba mu nkambi hafi y'amazu yaho batuye
atiye ku karorero mu iminsi hariho umuntu wiwacu yitavye imana tuja aho bahora bashingura aba aha babembe bashingura babembe baratwirukana mbere badusaba ngamahera kugira ngo bashingureho tubajije muri HCR na CNR batwereke kibanza bategekanije kugira ngo ahagize umurefije yitavye imana kuko kwitavye imana birabaho ku bantu tumumenya aho twomushingura harabura ubure n'ahantu bagerageje kugira hirya gato y'inkambi mugabo naho hantu ni kibanza kizokubakwamo abantu niho basize bashinguye uwo muntu
nahayo Danieli ndetse na Musengimana Beatrice ni impunzi zo mu nkambi y'umurongo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi gukorana n'abaturage b'abakongomani kugira ngo babashakirire imbi byo gushinguramo
turasaba ko kuko aho abantu bari barabyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke icyo kibanza kuwo bayitavye imana aho yoshinguranwa iteka apana hagati mu mihana y'abantu
umurefije yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dushingura bene wacu bagize ingorane
umuyobozi wa groupe moya basimu ku maside ari nayo nkambi y'umurongo iherereyemo bwana Felicien Cyiza Kirozo avuga yuko atazi amakuru y'impunzi zangiwe gushingurwa mu irimbi gisebere uyu muyobozi akomeza kugaragaza kandi ko bahaye impunzi z'imurongwe ubutaka bufite hektari 600 bwo kubakamo inkambi ari nabwo izi mpunzi zari zikwiriye gushakamo ikibanza cyo gushinguramo abantu babitabye imana
kwa sababu ya mazishi
aha agira ati kubera iki kibazo cyo gushingura impunzi kwatanze ubutaka ngo bubakemo birakwiriye ko abagarariye inkambi bari bakwiriye gushaka muri ubwo butaka twatanze ahantu bashiririmbe kuko twatanze hektare zihagije kandi muri izo hektare bazubaka kandi bazakoreramo n'ibindi bintu birakwiriye ko muri izo hektare 600 bashakamo ahantu ho gushingura
ambapo napasha kuzika watu
usibye iki kibazo kirimbi abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi badasangira mwomenya yuko mu rwego rwo kurushaho kongera ubumwe hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe bazakiriye bagenda bahuzwa n'amashuri ubuvuzi ndetse n'amasoko Vedase Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika imurongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
banywanye ntamwe bakunze ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara mukanya tukubitire mu gihugu cyo mu Rwanda aho hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ibiza gihangayikishije aba mu bice bitandukanye byo muri ico gihugu no musi mugenzi wacu Eric Bagira ubusanya rukira ubavu kuturabira uko byifashe Eric amahoro ngaho mu Rwanda
amahoro Diane
ico kibazo wasanze cifashe gute mu rubavu
Irubavu nkuko warumaze kubivuga hirya no hino mu Rwanda iki kibazo cy'ibiza gikomeje guhangayikisha abatari bake ababarirwa muri 200 bamaze kwitaba Imana kubera ikibazo cy'ibiza imvura idasanzwe abavanye mu byabo bo ntabwo baramenyekana umubare wa nyawo harabaravuga kandi amahegitari agera mu 500 cyangwa se ntasaga ho gatoya y'imyaka amaze kwangirika amazu nayo abarirwa mu 2018 nabyo amaze gusenyuka. Ni uko ngo rero hano irubavundi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ahazwi nko ku Nyundo hari umugezi wa Sebeya. Umugezi wa Sebeya nawo wakuye abantu batari bake mu byabo uhereye kuri Petit Seminaire nto ya Nyundo. Bahawuze urabona ko bari kugenda bakora amasuku, ariko urabona ko ni ibintu nanone uvuga ngo ntabwo bifashije kubera ukuntu imvura ikomeje kugwa. Nuko rero nanone hano abasaga 300 nabo bavuye mu byabo, ni ukuvuga ngo bavuze bakira nayo bamira.
Ni muri ako karere gusa ka Rubavu, ayo 300 badi muri ako karere gusa ka Rubavu ga Eric.
Yego, nahangaha gusa hano muri Rubavu, kandi nabo abo 300 naba barurwa aho ngaho senyi gusa, ntabwo ari akarere ko
ntama mutundi turere ho byifashe gute ko twumva ivyo bitigiri ari byinshi cyane nubwo ho bari mu karere kamwe.
Mutundi turere naho ni ibintu bikomeye kubera ko iminsi ishize ha kuva kuwa mbere kuva kuwa kabiri kugera kuwa gatatu narindi mu karere ka Karongi hazwi nko ku Kibuye, naho twabanje mu muhango wo gushyingura abari bahitanywe n'ibiza basaga 20 abakomeretse, nabo ni umubare twabashije kumenya. Ariko nanone hari ikibazo cyo kuvuga ngo hari n'abandi byasize iheruheru na n'ubu badafite aho kuba. Ni ukuvuga ngo rero gahunda y'ubutegetsi buravuga ngo byarageze kwimura abatuye mu manegeka kugira ngo ubuzima bwabo butisanga mu kaga. Ariko nanone wareba uburyo imiterere y'u Rwanda bitewe n'uduce dutandukanye, urasanga nka wenda nka Karongi hasi aho usurasanga na manegeka, ugasanga nanone ni ikibazo gikomeye muri rusange kubera ko ntabwo bagaragaza kugeza ubu ngubu ingengo y'imari ishobora kubigendamo. Kandi muri aba bari kugenda bahura n'ibibazo byo kwibasirwa n'ibiza, benshi ni abakene baganira nabo, ugasanga byo nyine kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ngo yimuke ubwabyo bidashoboka.
Eri, hari abategetsi barubavu mwavuganye bagiye gukora iki? Ico kibazo kiriko kirakemurwa ku rwego rw'igihugu, hariko hakogwa iki?
Wenda ku rwego rw'igihugu ahangaha irubavu ntarabona abo bategetsi, nibwo mpageze nari mvuye Karongi. Ariko muri rusange ku rwego rw'igihugu n'ejo ministre w'intebe bwana Edouard Ngirente aherekejwe n'abandi ba ministre bagize guverinoma barimo na ministeri yita ku biza no gucyura impunzi bahageze barebye uko bimeze. Ubu iyo Petit Seminaire twamenye amakuru ko ariho bageze, Petit Seminaire ya Nyundo ntabwo iri kwigirwamo abanyeshuri, bari kugenda bagiye babatatanya mu bindi bigo. Ubutumwa rero batanga ni ugusaba abaturage muri rusange ko babafasha, ababishoboye bakava mu manegeka, abatabishoboye leta ikaba yagira ikikora kugira ngo ibavane aho mu manegeka.
Urakoze cyane gose Eric, urakoze cyane gose. Reka tukureke ubandanye utunganya iyo nkuru, hamura havuye tuzanira yuzuye makuru yacu yo hanyuma.
Ndagushimye Diane.
Mu Kenya turabandanya makuru yo mu Rwanda, ariko cyatuye abandaniriza mu karere ka Rusizi. Reka tumira Mategato hama tubandanye.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yoba ifise ikibazo, mwokurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves, guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo. Mwotwumvira ku mirongo migufi 73,025, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,530, 15,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,447, 10,170, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro vyacu.
Rugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubire rero mu gihugu cy'u Rwanda ariko ubutugiye muri Bugarama ni mu karere ka Rusizi aho abanyagihugu bo muri ako karere bavuga yuko agahomba ari kanini cyane rwose kwa tasoko ryubatse bafise umenyesha makuru Rugi Amerika Claude Ganza Munyamagana niwe yabiduteguriye.
Ubu ngubu nonaha turi gucuruza mu mwanya imvura nigwa twese turajya gushakisha ahantu twugama ku mpande. Rimwe na rimwe ari n'igihe imvura igwa tugataha.
Numwe mu mazi imyaka itari mike bacururiza ahateganywa kubaka isoko rya Bugarama. Ni isoko usanga rishinzemo uduti tw'inturusu twumakaye, tumwe dushinze dutambitse utundi hejuru, ku buryo ku munsi w'isoko bacuruza bibasaba kwitwaza uduhema batwikiriza ibyo bagurisha kugira ngo imvura itabinyagira cyangwa gutwikira ibyakwangirizwa n'uruzuba rwinshi mu gihe cy'iki. Muri iki gihe cy'imvura nyinshi abenshi bahura n'igihombo gikomeye.
Turahomba cyane nkubwo ejo bundi amavuta yanjye yaramenetse kuko ndi kugenda nterura nirukanka amavuta arameneka ndahomba kandi ibyo ducuruza na amadeni ubwo rero bari kunkaba ngo nimbishyure kubera iki? Kubera ikibazo cy'imvura. Biranyagirwa tugahomba cyane tukajugunya tubindi tukamena. Twari dukwiriye gufashwa rero isoko bakaryubaka.
Mumaze igihe kingana iki mukorera muri iri soko?
Tumaze imyaka myinshi ngiye simbuze nk'imyaka nka 20 nkora muri iri soko da. Ari ukuri mese
kwibaza niba bazatwubakira isoko cyangwa niba batazaryubaka byaratuyobeye. Reba ibiti birashinze nta kindi kintu nabanga babacururiza ha bose baraza bakamanika amashitingi nta handi nyine ducururiza nuko nguko hameze.
Aha bacururiza nta nubwiherero buhari ku buryo bigora cyane abahacururiza. Kutagira aho babika ibicuruzwa byabo nabyo biri mu bibatera igihombo kuko bibasaba amafaranga menshi mu kujyana ibicuruzwa ku isoko no gusubiza mu rugo ibitaguzwe.
Twebwe tubangamiwe n'umwanda, nta mawese tugira. Ubu umuntu ashaka kujya kwiherera kagiwe mu rugo, mbega nyine turabangamiwe cyane. Iyo imvura iguye nyine turagenda tukakugama ku mangazini.
Biratubuza nyine iyo imvura iguye uwari kuza kuduhahira ntabakirije ko yanga kuza ari kunyagira.
Iriya soko naryo rirabangamye kuko urabona rihuza imipaka. Ahantu hose nagiye amasoko yaho yose arubatse arasakaye, bavamo bagakinga. Ariko hano ntago bikunda, hararangaye imvura iguye usanga ibintu byandavuye cyane.
Njya mbona mu masoko yandakingwa cyangwa se asakaye neza, imvura ishobora kugwa ukabikamo ibintu byawe, ugasohoka ugataha, bikakurinda n'icyo kiziba.
Kibazo cy'isoko kirakomeye cyane kwa kuko gihombo kirari cyane kwa kuko nimba imvura iguye ntabwo umuntu ajya mu isoko yarafite gahunda yo kujyayo ahita akabyihorera.
Iri soko riri mu birometero 7 n'igice uvuye ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi no mu birometero bitarenze 2 uvuye ku mupaka wa Kamanyola uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko rihurirwamo n'abaturage b'ibi bihugu uko ari bitatu. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi bwana Frederic Harerimana avuga ko kubakira isoko biri muri gahunda ariko ko atatanga icyizere ngo ryaba ryuzuye mu gihe kingana iki.
Ariko icyiza nuko riri muri gahunda yacu, riri muri gahunda y'imyaka 7 ku buryo twatangiye no kugira abafatanyabikorwa tuganira nabo, haraho twatangiye gutanga imishinga kugira ngo turebe ko twabona ubushobozi bwo kubaka rya soko nkuko tubyifuza. Ariko no mu gihe tutarabona amafaranga yo kubaka isoko ryose muri rusange, ubu tugiye kubaka cross border market. Dufite umushinga wo kubaka cross border market yari ku mupaka ku buryo abantu mu gihe tutarabona rya soko ryagutse twaba dukoresha cross border market.
Kuva mu mwaka wa 2013 leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zigamije kuzamura no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Hakozwe inyigo zo kubaka amasoko agezweho ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibi narwo, amwe muri yo yaruzuye. Iryubatswe ku mupaka muto wa Gisenyi nka petite barriere, Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yavuga ku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kuzarangirana n'imirimo ya nyuma yo kuryubaka. Minisitiri Vincent Munyeshyaka:
imirimo rero uko nayibonye ngiye nabonye bishimishije. Muri raporo bambwiye ko bigeze kuri 95%, ariko mureba ku maso biragaragara yuko ni inyubako nziza. Bigaragara ko mu kuyubaka iriya nzu irakomeye kandi baritegura yuko iriya nzu bazayiha minisiteri mu mpera z'uku kwezi kwa mbere.
Iri soko rifite igice cyo gucururizamo imboga, imyaka itandukanye, ibyumba byo gukonjesha n'ibindi byo kubikamo imyaka itangirika vuba, serivisi z'amabanki na resitora, kimwe n'irerero aho ababyeyi bafite abana bato bajya basiga abana.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru adushikirije. Mu kanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi biranuganuka kwa rivyo.
Eka nibihu
ngo nibihu akani na vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo
sivyo.
Eka
sivyo.
Dupingi dupingi utangike.
Mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero njuti bakunze ibijwi rya Amerika hari ubutumwa butandukanye mazi imisi bucana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi nka za WhatsApp, Facebook n'ahandi aho bavuga ko hari habana b'abarundi banyuruzwa irya nino. Muti ukuri kuri hehe byo bari byo hamaze kunyuruzwa bangahe? Menyesha makuru ijwi rya Amerika Diane Ndonse yaducukumburiye.
Ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ku rubuga rwa WhatsApp hamaze imisi havugwa ubusuma bw'abana bari munsi y'imyaka itanu. Bivugwa ko abo bana bibwa bakajyanwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakajya gucibwa ibihimba bimwe bimwe by'umubiri. Ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu hari umukenyezi bivugwa ko yafatanywe abana bane agira bajabukane mu gihugu cya Kongo, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Ugwamo gwinshi rurimo agashavu k'abanyagihugu bari bashengereye aho uwo mukenyezi ari ku biro by'igipolisi kigenzura uruja n'uruza biri ku isoko City Market bita kwa Sioni. Haheze umwanya uwo yagirizwa kuba yarivye abana yaciye ajanwa ku biro by'igipolisi kijejwe amatohoza muri zone ya Buyenzi. Hagataha harundi muhana wo muri quartier ya Bukirasazi muri zone ya Kinama iri mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura uvuga ko hatswe kwibwa umwana ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ariko Imana irakinga kuko abari hafi baciye batabaza. Nubwo tutashoboye kuronka umuvyeyi wiwe ngo agire ica bitubwiye ko kubwa imirimo yarimwo hari umubanyi avuga ko yakurikiranye ingene uwo mwana yagira yibwe.
Uvuyo mama yaraje yambaye nikabu araza kebuke icara impande y'umwana, ariko icara impande y'umwana hanyuma umwanya muto babona aramwambitse aramufuse n'ijya nikabu abandi bamamba hagaze impande y'iyo bacamufata bacamubaza ati weje nibigira nibiki rya mama ki zinguko nyine acha arahaguruka riruka yirutse bace bafata umwana gusa bafata umwana afite ubwoba bwinshi mama yagiye hanyuma munyuma induri ba induru baba bazigi impamvu batamufasha bamukubite
mwamumenye ntabwo ari umuntu abanga mucungara
ntabyo bamenye ko yari yambaye ninja ashe bitamutswa irya nikabu
maso hiwe ntiyaboneka ngo amenyekane.
Yashaka kubonekana kubera ko yambaye nikabu.
Ariko rero umuvugizi mu bushikiranganje bw'umutekano no gutabara igihe kibiza n'isibe Pierre Nkurikiye avuga ko ari bihuha.
Ubushikiranganje bw'umutekano no gutabara mu gihe kibiza n'isibe bwashaka kubeshuza bwivuye inyuma aya makuru avuga yuko hoba hariho umugwi w'abantu wo bufise intombero kunyuruza abana kugira ngo ubajane mu bintaza. Kuva bitanguye yindwi igize kabiri kandi iri ni rya kabiri ubushikiranganje bubibeshuda. Nuno munsi nta na rimwe inzego zije gutohoza zirigera zibona ko ivyo bintu biraba na rimwe ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Ibishora kuba vyarabaye n'ubugizi bwa nabi busanzwe ahanini usanga biva kugwangara kw'abavyeyi batita abana babo bagafata umwana w'imyaka ibiri n'inusu ngo amutumye kugura ibintu uwo mwana agashazimira.
Kuri ibi amwe mu mashirahamwe yitaye neza y'abana arashigikira ko ari bihuha, ayandi akavuga ko akiri karabitohoza. Icyo bikoze ubushikiranganje bw'umutekano buvuga ko uzofatanwa amajwi canke inyandiko mu matelefone avuga ibijanye no kurangisha umwana yatakaye ko azofatwa agahanwa yagirizwa kuba ari kahungabanya umutekano. Kuwatakaje umwana asabwa kubimenyesha inzego z'igipolisi. Umuvugizi muri ubwo bushikiranganje nyene Pierre Nkurikiye abandanya avuga ko aya makuru avuga ku busuma bw'abana ava kubashaka guhungabanya ibihe by'amatora yimirije yihinyanyurwa gibwirizwa shingiro. Kuri ubu busuma tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhere kuri uyu avuga ati ibararyaguye n'ukuri mukumbure mucunga abana banyu kuko ibintu bigiye gukomera. Erega burya ngo ababiba basigaye bihindura mu buyabo no mu mbwa, ikizoba kumenyesha ubateye ibuye niho ucubona ko barabana. Uyu nawe avuga ati emwe aho abana bazoduherako. Uyundi nawe avuga ati nukuri turasavye leta itugarukire ahandiho abana bacu bazoduherako. Dusome n'uyu yanditse avuga ati emwe ibihumbi bitanu by'amadolari bivugwa ko bitangwa kuri abo bana nanje uwo yampakwera ino yakira aragoye kwirengagiza. Tugarukirize kuri uyu avuga ati ubwo busuma bujya bwamyeho none ko n'ubundi busanzwe bukogwa ku bandi bantu none kubanaho ugira ngo bworeka kuhaba nibikumbure bihagurukigwe ahandi hoho bazoja kuyora basheshe. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane Ndonse arakoze no kuri we duce dusozera ku ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mariko muratwumviriza ku short waves hamwe no kuri Facebook tutibagiye abatwumva ku mirongo ya FM gihugu cy'u Rwanda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twashimire bivuye ku mutima twongera tubatumira mu biganiro byacu biri imbere muri ivyo harimo muri isanga muzakurikirana saa 10 no munsi turaza kugaruka ku vyerekeye ivyo umugambwe FNL hoba uri kuri camo kubiri. Turaza kandi kubashikiriza makuru avugwa ku Burundi za kwa Rigetri saha 12 zuzuye na Lidiane na hazwe kuri mikro yakoze Macbidi ya Bero yegeranije amajwi hamene ingenieur Lina siadufaje muhinga bw'ivyuma twemituti mururanigwe mubanyi no muvyanyu.